aba barundi bahinga itomate amashu ndetse n'umuceri mu ishamba riri Kaseke bahawe n'umwami wa grupe y'abatombwe basobanura yuko bateye ubwoba nuko imyaka yabo bahinze ikomeje kwibwa kandi yari igeze igihe cyo gusarugwa. Kaje kujya Yohani n'umwe muri abo barimyi yo muri inkambi afite umurima hitwa Kaseke.
Jewe narumwe mu barimyi barima itomati, nari narimye itomati zanje ikarezine, ni kuvuga ngo imetero 50 ku 50. Aho hantu hari hankose mu mutaye w'ibihumbi 600, ariko kugera ubu nari nzi ko ngiye gusoroma sanga bazirayemwo bazisoromye zose, atana rumwe bansigiye izihe zose bajanye. Ni kuvuga ngo ubu ndimo nditega ingene nzosigura mu bantu bari bampaye ubudeni, ngenda nkopesha imiti ifumbere. Ni kuvuga ngo ubu iryo deni ndimwo ni deni nteye ubwoba, ndimwo ndibaza ingene nzogishura. Twasaba ko leta ya Kongo yatwakiriye na hasere bo kwicara hamwe bakaraba icokorwa kugira ngo umutekano wacu wubahirizwe n'ibyacu, na cyane cyane ko tubona yuko aha kuhakorera bigoye ko twahora tujya ari uko turimye.
Ni Nkori Imbere Jean nawe asanzwe ahinga muri ayo masamba ari Kaseke, ahinga igihingwa cy'itomati, avuga yuko ubuhinzi bwabo bwari busanzwe bubatunze mu gishyiramwe rya pa mu gihe atindaga kubaheza amafaranga yo kugura ibifungurwa.
Cyane cyane turagerageza kuraba ko tuwe kuyungunga kugira ngo ntitwibe, kugira ngo dutunge imiryango. Musanzwe muzi neza yuko twebwe ngaha muri siti ya Murongo dushobora kuhemba, no dushobora kuronka kajya karasiyo kategekanijwe ku murefije, dushobora kukaronka rimwe mu mezi ane canke atanu bikagenda nk'uko tutasumye. Tusha turimbira yuko twashobora kwiyungunga kugira ngo turabe kuno twotunga ya miryango dusanzwe dutunze mu kurima dusohoya amaboko. Nene aba bantu tubanye turagira ngo turasohoya amaboko bo bagaca bagenda bagasoroma ugashusangana ibibazo.
Usibye kuba imirima y'izi mpunzi iri gusarugwa n'abantu bataramenyekana, izi mpunzi kandi zihinga Kaseke mu ishamba rya Mwami zivuga yuko muri uyu mwaka w'2021 abantu bitwaje ibigwanisho bagiye bazinyaga ibintu birimo amafaranga n'ibikoresho by'ubuhinzi bari mu mirima.
Twariko dusoma ibijumbu n'abakozi sasa tuzi umurango, twagiye kubona umuntu aje yitwaje ikigwanisho adushikiriye aratwicaza atubwiye ati muze amafaranga mufise ngaho. Nyuma yaho badutwaye ihene barayiriye kabisa, bamaze kuyirya bigaragara ko umutekano atari mwiza, kandi abandi benshi bamwe amatelefone, abandi amabotine, abandi batwaye mipanga. Ndetse nyuma yaho baduhaye amasaha ko tugomba kuza dutaha isaha 8 twadusubiye mu nkambi aho tuba.
Mwomenya yuko usibye imirima y'izi mpunzi iri gusahugwa, hari n'inka nazo zizi mpunzi zo muri inkambi ya Murongo zasahuwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Vedasengabo ku bwa Radio y'Amerika Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.